Radio Isui de América. Il radio Isui d'Amérique est amené à Washington, des émissions de Mouké Rwanda. Il y a des gens qui m'ont essayé de mettre la manière, mon écoute à Frédéric Mounekije. Murundi umutwumvi ya kumirongo migufi ya shortwave ku metero 19 ku metero 22 mu Rwanda turi kuri FM 88 n'ibice bitatu biradiyo inshuti ya bose no kuri FM 104 ibice bitatu ijwi ry'Amerika ikaze mu makuru yacu yo kuri saa. Perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye yatunganije inama n'abacamanza uyu munsi kuwa kabiri ku murwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura. Intumbero nyamukuru kwari ugutera akamu abacamanza kugira ngo bikebuke barandurane imizi ibitunze birangwa mu mabanga yabo.
Kubona abarundi bantora bakashira imbere yabo ngo ndabarongore ngasanga nta komine nimwe ibuzemo n'ibihuriburi abantu 50 bariko barari bariza n'iki ubutunga.
Uyu munsi kuwa kabiri ishuri ry'abakobwa b'Abanyafurikanisitani biga bacumbikiwe mu buraro ryimuriwe by'agateganyo mu Rwanda hamwe n'abakozi n'ababyeyi b'abo bana. Isenabre yahoze ari perezida w'igihugu ca Chad yagiriwe n'ibyaha byo mu ntambara itabye Imana mu gihugu ca Senegal. Amakuru avugwa hirya no hino ku isi tuyatangurire ku rupfu rwa Isenabre yahoze ari perezida w'igihugu ca Chad yari yagiriwe n'ibyaha byo mu ntambara yitabye Imana ari mu gihugu ca Senegal. Inkuru dushikirizwa na mugenzi wacu Fidele Niyongabo.
Yitabye Imana uno munsi kuwa kabiri afise imyaka 79 nk'uko bitangazwa n'umuvugizi w'ubushikiranganji bw'ubutungane bwa Senegal. Yarongoye Chad kuva mu mwaka w'1982 gushika mu mwaka w'1990 inyuma yuko atembagaje uwo yasubiriye gukuni Wedei. Abandi ibihumbi n'ibihumbi barishwe baraborezwa igufa abandi barafatwa ku nguvu ku ntwaro yiwe yarangiye igihe yatembagazwa mu mwaka w'1990 yakiswe n'amagara ari mu munyororo haheze indwi imwe. Yajanywe mu bitaro ku murwa mukuru wa Senegal Dakar imbere yuko yimurirwa mu bitaro bikuru aho yasandariye uno munsi kuwa kabiri. Ingwara yamuhitanye gushika ubu ntiratangazwa. Inyuma y'urubanza rukomeye rwabereye muri Senegal mu mwaka w'2016 aho yari yahungiye inyuma yuko akuriwe ku butegetsi Abre yakatiwe igihano cyo gufunga ubuzima bwiwe bwose ku byaha byamwagiye byo gufata abakenyezi ku nguvu hamwe no kuba yategetse kwica no kubariza igufa abanyapolitiki batavuga rumwe na leta ibihumbi n'ibihumbi. Isenabre azomenyekana mu mateka nk'umwe mu bategetsi batwaje agahotoro kurusha abandi, umuntu yagandaguye abanyagihugu biwe azimanganije ibisagara bizima, yarungikiye inteko ziwe abafasone kugira bafatwe ku nguvu yongera boreza igufa abamugwanya.
Urakoze Fidele. Abarwanyi b'umurwi Al-Shabab bakoze igitero ku ikambi y'igisirikare cya Somalia bafata igisagara kiri mu gice cyo hagati mu gihugu. Ni inkuru dushikirizwa na Fidele Niyongabo.
Icyo gisagara bafashe cyari kigaruriwe n'inteko za leta mu ntango z'ukwezi. Abanyagihugu bo mu gisagara cya Amara mu ntara ya Galmudug batangaje ko igitero cy'abagwanyi ba Al-Shabab cyabaye mu gitondo cy'uno munsi kuwa kabiri cyatanguye igihe umwiyahuzi yahiga inteko zidasanzwe za leta yituritsa na bombe. Inteko za leta zifatanije n'inteko zidasanzwe zishyuye n'ibitero by'indege z'ingwano zica abagwanyi batari bake nk'uko bimenyeshwa n'itangazamakuru rya leta atabirengaho ryatangaje kubakomeretse cyangwa abishwe hamwe n'uko ibintu byifashe mu ikambi y'igisirikare yatewe n'igisagara cyafashwe. Amara ni gisagara gikomeye kiri ku ibarabara rijana mu gisagara cha Harardere kiziziwe n'umugwi Al-Shabab. Radio Andalusia Al-Shabab yatangaje ko abagwanyi b'uwo mugwi aribo bakoze igitero cyo munsi kuwa kabiri mu gisagara cha Amara. Yatangaje ko bafashe imodoka 14 n'amakamyo 10 ashigwamo ibikoho bikomakomeye. Mu ntango zo kukwezi inteko za leta ya Somalia nizo mu ntara ya Galmudug zari zigaruriye igisagara cha Amara cyari kimaze imyaka 10 kiri mu minwe Al-Shabab.
Dusubiye ku gushimira Fidele. Perezida mushasha wa Zambia Hakainde Hichilema yiyemeje kugabanya amadini igihugu gifise. Inkuru dushikirizwa na mugenzi wacu Fidele Niyongabo.
Yamenyesheje ko amafaranga igihugu gitegekanya gukoresha arengewe n'amafaranga yo kuriha amadeni igihugu gifise. Ivyo Hichilema yabitangaje igihe yarahira mu mabanga ya Perezida Girandwi w'igihugu cya Zambia. Ni nyuma yuko atsinze n'amajwi menshi Perezida yari ahari Edgar Lungu mu matora yabaye mu ntango zo ku kwezi. Abaye ubugira gatanu umugambi utavuga rumwe na leta ushika ku butegetsi biciye mu mahoro kuva igihugu cikukira mu mwaka w'1962. Hichilema ategerezwa muri iki gihe kunagura ubutunzi buremewe n'amadeni igihugu gifise. Ibiciro by'ibidandazwa bidahinguye biguma bihindagurika ku masoko mpuzamakungu hamwe n'ikiza cya COVID 19. Zambia yabaye igihugu cya mbere cyo muri Afrika cyo mu gihe cy'ikiza cya COVID-19 cyananiwe no kuriha amadeni yacu mu kwezi kw'11 mu mwaka urangiye w'2020. Perezida mushasha Hakainde Hichilema yatangaje ko mu kiringo cy'imyaka 10 irangi ya madeni igihugu gifise yabaye umurengera mu byagabanije ubushobozi bw'igihugu bwo gushyira mu bikorwa imigambi y'iterambere. Yamenyesheje ko bategerezwa gusubiza ibintu uko byari imbere ya Zambia ifite amadeni y'agaciro k'imiliyari 12 y'amadolari.
Muri kumwe n'abandanya komeza iradio ijwi rya Amerika isanganira i Washington DC mu kirundi mu Rwanda mukanya amakuru mu karere ka Afrika yega inini. Amakuru yo mu karere ka Afrika yega inini tuyatanguye mu Rwanda. Rwanda rugiye kwakira abanyeshuri 250 abanyafganistani yongereye ko abarezi n'abavyeyi babo bana abanyeshuri nabo mu ishuri ry'abakobwa gusa abanyafganistani biga bacumbikirwa mu kigo. Amakuru yemejwe n'umuyobozi w'igishuri yavuze ko babaye bimuriwe amashuri yabo mu Rwanda mu gihe cy'igihembwe kimwe. N'inkuru dushikiza na mugenzi wacu Tima Ishimwe.
Abo banyeshuri nabo mu ishuri ryitwa The School of Leadership Afghanistan SOLA ryigamo abanyeshuri 250 b'abakobwa biga bacumbikirwa mu kigo niryo ryonyine ryigisha ricumbikiye abakobwa muri Afghanistani. Ku rukuta rwe rwa Twitter umuyobozi w'iri shuri ryigisha ibijyanye n'imiyoborere Shabana Basij Lasik yavuze ko mu cyumweru gishize aribwo barangije gutwara bano bakobwa bavana mu mujyi wa Kabul. Abandi bashoboye gukura muri Afghanistan harimo abarimu, abakozi n'imiryango yabo. Basij Lasik yavuze kandi ko ubu bose bari mu nzira berekeza mu Rwanda baturuka muri Qatar aho biteguye gutangira igihembwe cy'amashuri mu mahanga ku banyeshuri babo bose. Kuri ubu butumwa bwiyanditse kuri Twitter, Basij Lasik yakomeje avuga ko hari abantu benshi bagize uruhare rukomeye muri uru rugendo aho yagize ati nubwo ntabasha kubashimira mwese hano ariko ndashaka ku buryo bweruye gushimira leta ya Qatar, u Rwanda na Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu buryo bwose badufashije. Mu rurimi rwa Pashto rukoreshwa muri Afghanistan, SOLA bivuga amahoro. Intego nyamukuru y'iri shuri rya SOLA ni uguha abakobwa b'Abanyafuganistani urubuga rwo gukarishya ubwenge, ubumenyi n'ubushobozi. Abanyeshuri barangije muri iri shuri baba baratojwe ko uruhare rwabo ari ukuzamura umuryango ndetse no kumva ko bakwiye gushyira imbaraga zabo hamwe bakagira uruhare mu buyobozi, bumva ko bafite imbaraga zo guhindura ejo hazaza h'igihugu cyabo. Abana b'abakobwa biga muri SOLA baturuka mu ntara 28 kuri 34 zigize igihugu cyose. Uyu muyobozi yakomeje avuga ko iri shuri rya SOLA ryimutse ariko atari bya burundu. Yavuze ko bateganya kumara mu mahanga igihembwe kimwe gusa mu gihe ibintu byaba bisubiye mu buryo bagasubira muri Afghanistani. Minisiteri y'uburezi mu Rwanda nayo yasubije Madame Basij Lasik ku rubuga rwa Twitter ivuga ko biteguye kwakira ishuri rya SOLA aho bazaba bakomeza amasomo yabo mu Rwanda. Nubwo ariko intego y'iri shuri ari uguha urubuga abakobwa mu kugira uruhare mu buyobozi bw'igihugu, hari byinshi umuntu yakwibaza niba bizagerwaho mu gihe igihugu cyafashwe n'abataliban batahwemye kubangamira uburenganzira bw'umugore. Ubwo bari ku butegetsi mbere y'imyaka 20 ishize bari barashyizeho amategeko abangamira abagore kujya mu mashuri no mu tuzi. Ishuri SOLA rikaba ryarashinzwe nyuma y'ubutegetsi bw'abataliban ahanini mu rwego rwo gufasha guhindura imyumvire y'uko umugore atagomba kugira uburenganzira nk'ubw'abandi. Hari hashize igihe gito Basij Lasik ashyize ahagaragara video atwika inyandiko z'abanyeshuri be kugira ngo abarinde abatalibani. Ubundi butumwa yanditse kuri Twitter yavuze ko umutima we ubabajwe cyane n'ibiri kubera mu gihugu cye. Basij Lasik yavuze ko mu gihe yari Kabul areba abanyeshuri be yabonye abantu bafite ubwoba, uburakari n'abandi bafite ubutwari. Yavuze kandi ko yabonye abandi bana b'abakobwa b'Abanyafganistani bari mu kigero nk'icy'abanyeshuri be basigaye batagira kivurira. Basij Lasik yavuze ko icyo asaba isi ari ikintu kimwe gusa, no kudakura amaso ku Banyafuganistani mu gihe abo bana b'abakobwa badashobora kuvaho. Ati rero rwose ntimureke ibitekerezo byanyu bijya kure, uko ibyumweru bigenda bishira muhanga amaso kuri bariya bana b'abakobwa. U Rwanda ruri mu bihugu 13 Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga ya Amerika yavuze ko bwemeye kwakira by'agateganyo impunzi zituruka muri Afghanistani. Kugeza ubu nta mubare uramenyekana w'impunzi z'Abanyafuganistani u Rwanda ruzakira n'igihe bazagera mu gihugu. Ijwi rya Amerika ryagerageje kuvugana na Leta y'u Rwanda kugira ngo imenye igihe izi mpunzi zizatangira kugera mu gihugu, ariko kugeza twandikiye inkuru twari tutarabasha kuvugana nabo.
Dukurikije mu Burundi havugwa ibiturire ziraye mu rwego rwo gutunganira bituma igihugu gisubira inyuma abarundi nabo bagahitamo kwihanira kuko badatunganizwa. Byashikirijwe umukuru w'igihugu mu nama yakoranye abacamanza mu gisagara cy'ubutunzi Bujumbura. Iyi nkuru dushikirizwa na mugenzi wacu Desire Hategimana.
Iyo nama hagati y'umukuru w'igihugu n'abacamanza yabereye ku ishuri ryisumbuye rya Nyakabiga mu gisagara cya Bujumbura kuri uno wa kabiri. Umukuru w'igihugu ashavuye cyane yamenyesheje abacamanza kwa kazi bakora karangwa mu biturire. Ivyo biturire umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye yamenyesheje ko adashobora kuvyihanganira kuko bisubiza inyuma igihugu bigakiza bake. Evariste Ndayishimiye asaba abacamanza guhinduka bigishoboka.
Kubona abarundi bantora bakasirimbere yaho ngo ndabarongore ngasanga nta komine nini buzemo n'ibihuriburi abantu 50 bariko barabi. Bari zali iki utuga ngiro mukuru w'igihugu cyo iki ndagenda mu community ngari cyo bahera mukuru w'igihugu twebwe ingorane dufise ni kibazo cha chamanza ubukene dufise tubutewe na chamanza umuntu ukira urubanza utagurishije intene utagurishije inka utagurishije itongo ndo gitungane ndi ari akabira bati ni habo lubwica ni muri kora muri iki gihugu butegwa na chamanza iya tamu chamanza ariho baramwicira ubunyene ngo hinduka ubunyene ubu uburundi bwacamugira amahoro akagira uko angana.
Ibyo umukuru w'igihugu yashikirije byashimangiwe n'umuhuza w'abarundi Edouard Nduwimana yahoze arongoye ubushikiranganji bw'intwara hagati mu gihugu. Amenyesha ko mu matohoza bakoze uno mwaka naho icegeranyo kitaraje ahabona mu bisata bitandukanye by'igihugu hose bidogera cyane abacamanza. Ibyo bakunze gushikiriza ubwo rwego rw'umuhuza n'abanyagihugu bakirwa nabi n'inzego z'ubutungane imanza zidashirwa mu ngiro kandi zaciwe izimara imyaka n'imyaka zitagiye ahabona abafungiwe ubusa kubera ibiturire. Ivyo muhuza yemeza ko biboneye mu matohoza bakoze
ibice birenga 82 ku ijana cy'abene gihugu bavuga yuko batishimira ingene abacamanza bakora. Ikigani turagisura mugabo ibyangwa twokiranda public kuko turabaza ibibazo bitandukanye duhereye mu bene gihugu tukaja kubatowe tukaja mu baserukira madina mashingiro bisata bitandukanye. Aha muca mwumva yuko imwe yese mukuru w'igihugu yari karavuga atari yabusema muri baba bene gihugu 50 canke barenga hagiye hose usanga ariko baridoga natwege twagize amatohoza ameze muye nuko aho dusanga ibice bishikafi 82 ku ijana dusanga batishimira ingene ubutungane bubatunganiriza.
Kubwo umushingwa manza Gustave Niyonzima arongoye ishyirahamwe ry'abashingwa manza bajejwe kuburanira abahohotewe b'abarundi mu masenari mpuzamakungu mpanabyaha ngo iyo mvugo y'umukuru w'igihugu ntihumuriza. Amenyesha ko kubona afata ako kanya agakoranya abacamanza akabagabisha ari biza ariko ko bidahagije.
Turavuga igihagararo ciwe nk'umukuru w'igihugu umushikiriza manza kizigenza novuga magistrasi supreme hategerezwa gufata ingingo akabwira kumbure nka ministere publique ati nimubwira amatohoza akomeye kuri abo bantu bose bagirizwa ivyo bintu kugira abahandwe habe akarorero. Ibyo nivyo vyiza vyari kwerekana yuko hashoboye kuba ikintu gikomeye abandi nabo bagashobora no gukugwa mu kazi kugira no busigaye abone akarorero abone ivyo ari byo ko kujya ruswa gutegekwa gukora ibintu nk'ivyo bigayitse byabiteje isoni niceyi ugwego ugubutungane atari ibintu byo kwanjanjwa ko atari ibintu byo gusinatisha.
Muri iyo nama umukuru w'igihugu yasavye abo bacamanza ko bovavanura nabo bose barye ibiturire mu kubashengeza kuko babatukisha. Yabasavye ashimitse ko imanza zose zacitse zitegerezwa gushirwa mu ngiro izitaraburanishwa nazo zikihutishwa. Yaciye amenyesha abo bacamanza ko mu kwezi kwa 12 kuno mwaka bazongera guhura kugira barabe ko ivyo yabasavye bavyubahirije. Desire Hategimana, Kigali, Ijwi ry'Amerika.
Muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo naho bamwe mu banyagihugu baba i Buvira baripfuza ko abashikiranganji 10 buramatari w'intara ya Kivu yo mu manuko Teo Ngwabije yagenye bo kwitaho ibibazo by'umutekano muke n'ikibazo cy'amabarabara biraje ishinga ababa muri iyo ntara ya Kivu yo mu manuko. Ni inkuru y'umumenyesha makuru w'Ijwi ry'Amerika Didaste Ndabo ari i Buvira.
Muri guverinoma nshya y'intara ya Kivu yepfo igizwe n'abaminisitiri 10 n'abakomiseri jenerali 3 ndetse n'abanyamabanga 3 muri abo baminisitiri basha bahawe imirimo barimo 5 bari abadepite mu nteko ishinga amategeko y'intara ya Kivu yepfo ndetse n'abandi baminisitiri 2 bari muri guverinoma Teo Ngwabije yarayakuyeho nyuma y'imyaka irenga 2 bari bamaze bakora bose muyoboke numwe mu baturage batuye muri Uvira akora muri service y'ubutaka asanga icyari gikorwa cyiza kuba guverineri yashizeho indi guverinema nshya kuko yasimbuje yagiye igira intege nke mu gukemurira abaturage ibibazo bibaraje inshinga
hagaragaraho imbaraga nke cyane mu butabera bitewe n'ibirego byagenda bigaragara bizanwa n'inzego zose zitandukanye n'amakomunote atandukanye ndetse n'umugwego wa gisirikare ibirego byinshi byagiye birego gisirikare ariko nta kintu na kimwe kigeze gikemuka ubwiye nanone mu butegetsi utegetsi muri ministeri ya interior nayo yagaragaje imbaraga nke cyane mu buryo bwo gutuza abaturage urabona nk'ejo bundi arabaturage bagiye basenyuka baseplace basenyerwa muri urambo baje zagegera harabandi bagiye bava hirya no hino ariko ugasanga ministeri ya interior ntabwo bifata nk'ibyayo ahubwo urasanga bigira nk'abashitsi mu mafere bagomba gukora
bamwe mu baturage batuye muri Uvira basangiye guverinoma yari ikwiriye kwibanda ku bibazo by'imihanda kuko byatumye hatabaho imigenderanire hagati ya za teritwari Felix Serugayi umwe mu baturage batuye muri Uvira
umuhanda bita RN5 ni ukuvuga kuva Bukavu kugera no Uvira Fizi na Kalemi bagomba kukora ku buryo bafasilite ibicuruzwa n'abantu kuva uturusa kuri ya Bukavu manukuza Uvira ngomo yose nta modoka ziyanyura abantu babagomba kunyura mu Rwanda kugira ngo bagere Bukavu hari ingiye kimusanga umuhanda wakatitse ugasanga nyine communication entre Bukavu Uvira bidashoboka aho ni kibazo kuva hano urora Baraka arahantu abantu batabasha gucura imihanda n'imodoka zitagenda ugasanga abantu barimo baranyura mu mazi kugira ngo baze gushika Baraka ubwo rero nibazo z'umucuruzi ugasanga ni ikibazo imihanda muri make irapfuye
uyu mugabo akomeza kuvuga yuko bifuza yuko n'ikibazo cy'umutekano mu kurangwa muri Fizi Uvira na Mwenga iyi guverinoma yashyiramo imbaraga kugira ngo abaturage bateshejwe ibyabo babone uburyo basubiraho bari basanzwe baturiye
icya mbere ni nuko yashyira imbere ikibazo cy'umutekano muri wo plateau ya Bijombo na Minembwe umutekano ikawugarura mu baturage ikagarura icyizere hagati y'abaturage n'abasirikare hanyuma abantu bakaganira bakageraho basubira mu ma village yabo atandukanye ico ni ikintu ca mbere cingenzi igomba kudukorera
kubera ibibazo byo kutagira imihanda usanga bamwe mu baturage batuye muri Uvira bakoresha ibicuruzwa birimo amakara bivuye mu bindi bihugu
biribwa birahenda kuko naho babihinga kuva ngo bibeho bigeze mu magara centre kubera imihanda mibi biragoye bigatuma rero nibikiro bizamuka mu magara centre na makara rero dukoresha ubu ngubu dukoresha makara avuye Zambia avuye Tanzania avuye Burundi kubera aho twayakuraga iwacu imihanda yarapfuye nta buryo avayo ngo agere hano mu magara centre amakara araza muri bato avuye Zambia akaza mu mabote avuye za Tanzania
ku rubuga rwa Twitter rwa guverineri Teungwabije yavuze yuko guverinoma nshya yashyizeho ahanini igizwe n'abantu bashya muri bo harimo bice 25% by'abagore kandi ko yashimiye ikipe yasimbuje ku mirimo yakoze Vedasingavu ku bwaragijwe igihe Amerika Uvira mutarakivuye
tubibutse inshuti imaze kumikoma abandanya kumviza yaryo ijwi rya Amerika isananira i Washington DC mu kinyone mu Kinyarwanda ingoga hamwe ingufu umuntu agira umubiri bishura kugereranywa no muyaga nkuba nkuko umfasoni Minata Minani umuhinga mu gisata cy'amagara y'abantu bukoresha iminwe umuntu mu kugarura ingufu n'ingoga mu mubiri wundi iyo byagabanutse yabiganiye na mugenzi wacu Oriana Itangishaka tumutega amatwi mu gice cy'ikiganiro bagiranye
uhejeje kubivuga umubiri ni nk'urutsinga rw'umuntu ni nk'urutsinga rutwara amatara ego be wamaze kubivuga amatara acitse urarabira acikiye urutsinga hanyuma bakagunga cyangwa ugahamagara umufundi kugira ngo ushobore kugumya electricity
mubaza mukatubwira Madame Luminata aho muri i New York muri leta ya New York kugira ngo mutangure ugufasha abantu muri ubu buryo mwabitanguye gute ubwo buhinga bwo kufasha abantu byavuye kuki kugira ngo mubutangure tubwire muri makingene watanguye
ubivuye natanguye kera cyane natanguye mu 2002 na 2015 kuko nsanzwe nkora mu byerekeye kubungabunga amagara y'abantu cyane cyane abantu bamaze gukura dushimikiye ku bihimba by'umubiri birwaye cyane bitarwaye uko bimeze kose birakenera ingufu nka kubyutsa mu gitondo ushaka kukagoroba zamaze gutituka ukungura rushe twabitanguye rero kubera dusanzwe tubikoresha aho dukorera mu gufasha abantu ariko rero mubyumve mu kuvura ntidutange imiti ngo dufasha kunga ibihimba by'umubiri byataye izo nguvu tukazikura nk'uko wavuze kuri elektricite tukazikura aho ziri tuzishyira mu bihimba bimwe bimwe by'umubiri bizibutse dukoresha rero amaboko yacu dukoresha iminwe arizo twokwita energy ziri mu minwe kugira ngo twungunganye ibihimba by'umubiri bibuze ako kariro cyanke izo ngufu kugira ngo umuntu aguma atembera twabonye rero yuko abantu bakuze ingufu zama zatakaye kandi birumvikana bihimba biguma bitakaza ingufu urwaye cyangwa ukagwara ubwo urwaye hoho ego nyene n'agateka baronka n'agateka agateka umutekano umutima wawe twabonye rero ibyo bintu bidafata umwanya muremure bidafata n'ingufu kandi atacyo byonona ku mubiri ko twobishimikira ko tukabibandanya ubu rero mbere n'abahinga bavuga kwa muganga babonye ko ubwo buryo bushobora kunganira imiti y'ikizungu gufasha abantu kuva mu bitaro n'ingoga icyo gituma twahavuye tubitinyimatarara ko turaronka n'uburenganzira urupapuro rudufasha gufasha abantu biciye ku mategeko
none bifata umwanya ungana iki kugira ngo umuntu yige ubwo buhinga bwo gufasha abandi hakoresheje iminwe nyine yahawe n'Imana bifata akanya kangana gute kugira ngo wige ubwo buhinga
byadufashe imyaka itatu kugira ngo turompe isita yazo twagize hamwe n'abapfura mubyere batavugije imiti izo twita American Holistic Association abantu z'abavuzi batarinda kuvuza imiti y'ikizungu cyangwa imiti y'ikirundi byadufashe rero ku kanya turabinonosora ubu turabikoresha aho duherereye muri New York turabikoresha ku bantu bafite ingorane zitandukanye nk'abantu bagwaye indwara twibanire nka za kanseri urabona ko iyo bagiye mu bitaro bajya kuma kimiyoterapi dukoresheje rero iminwa yacu Imana yaduhaye turashobora gukura ubumara bwa kimiyoterapi turashobora kugabanya umuntu agatunganye mugabo ntubyumve gutyo ntareka gufata imiti umugabo ariko biraheza bikamufasha ubwo bumara bw'iyo shimiyoterapi bukagabanuka
uko gusinzikara aba yagize n'izo nguvu aba yataye muri iyo terapi yaba yagize
abandi dukunda gufasha n'abantu bagwaye nk'ibikomere abantu baheruka kumbugita abo nabo kubera ubwo buryo nyine turabafasha ibikomere gupfunga n'ingoga bakabona ko bakava mu bitaro bwa n'ingoga hari naho ubwo utarwaye urashobora gukoresha ubwo buryo kugira ngo utekanize ku mutima
ego Murakoze cyane mwashishikara mutubwira neza na neza nkuko wabivuze mukoresha iminwe Imana yabahaye tubwire neza na neza ingene mufasha umuntu ingene mumukora bigenda gute ubwo buhinga bukora gute
ubwo buhinga dukoresha igitanda tuba dufise agatanda hajya abantu bagenda kuri physiotherapy urabona barakuryanda gitanda nturinda gukura impuzu wambaye impuzu si wawe aho hantu haba ari ahantu hatekanye hanyuma tugatangura uwo muntu wese uko ari kuva ku muco gushyira ku maguru dushyira izo ngufu mu bihimba by'umubiri kuva ku mutwe gushyika ku maguru ukazibona umuntu aratekanye ngaho rero mubyumve gutyo tukabanza tukamubaza aho yumva ababara cyane aba yatubwiye ingorane ziwe hanyuma rero dukoresheje imiti yacu neza tugakwiragiza izo nguvu mu bihimba by'umubiri dushimikira cyane cyane ku gihimba yumva abababara
ni ukuvuga mugenda muramukorakora n'iminwe n'intoki aho hantu aba yumva intege zabaye nke
naho tutamukorakora izo ngufu zirashikayo ntitumukorakora nka kujya abantu bagira physiotherapy ubwabo just light touch kumukorakora buke buke mukorakora buke buke ukumva ukumva akumva aramerewe neza hariho rero n'ubundi buryo duheza tugakoresha kuri ibyo bihimba by'umubiri bisanzwe bifite ingorane kugira ngo byungikanye n'ibindi bihimba bisanzwe bifite izo ngufu tuzikuraho izo ngufu ziri zijya mu kibanza cy'ahandi zisigaye
ego mwavuze ko ubwo buhinga mwabwize cyane cyane ahantu mwari musanzwe mukora musanzwe mufasha abasaza abantu bakuze none ubwo buhinga bufashwa abantu bakuze bonyine cyane n'abana n'abari hagati na hagati y'imyaka nabo nyine bashaka gufashwa muri ubwo buhinga
navuze ku bantu bakuze kuko ariho babishimikira cyane cyane ariko n'ubuhinga ushobora no gukoresha ku bikoko ushobora gukoresha ku bana ushobora gukoresha ku bikoko ushobora kubikoresha mbere no kubiterwa so ni n'uburyo dukoresha ku kiremwa imana yaremye ashobora kuba ari kiremwa muntu kiremwa gikoko cyane igiterwa uwo munsi rero reka tuvuge ku byerekeye ikiremwa muntu umuntu akuze umwana cyane ubundiwe
ego iyo umuntu afashijwe muri ubwo buryo inzo nguvu zigasa n'izigarutse kumbure namwe mushobora kuba mwarabufashijwemo avuga gute awiyumva amerewe gute yabyutse yavuye kuri ako gatanda muhejeje kumufasha
benshi mbere baratekanirwa cyane cyane hari abashaka kuguma bibereye aho nyine bakiryame ubwo kubera baba bafise n'ibindi bakora turaheza tukababyura ariko baratekanirwa ku mutima intuzega aho bari bafise ububabare bukagabanuka mu gihe nariko ndabinonosora hariho ubonakoreye ko asubiye kwa muganga yari yabazwe mu gikirisa hanyuma igikomere kirakira asubiye kwa muganga erega muganga ntiyibajije igituma yashoboye gukira n'imboga yavuze ati ikize miracle
yego mva ko n'ibitangaza bikora no kugira igikomere
n'igitangaza ko yaciye akira n'imboga bari baje ngo azuba kumagenda n'ubu nubwo niyo duhuye aravuga ati sinasubiye kwa muganga bwa bundi mugabo mubyumve neza ntibaheza bacibahagaritse imiti ngo ni uko bajya
Shuti mwese mkundi radio ijwi ya Amerika ibigano twateguriye mwaka kanya bigatinda turashimye bagenzi bacu bagize uruhara mu itegurwa ry'aya makuru turashimye kandi na Dieudonné Cyubahiro yadufashe kwegeranya ibiganiro twateguriye Edi Rwemaniwe yarabihagarariye turashimye namwe shuti mwese mwadutsiza amatwi kandi turabateka mu mwandanye mwumviriza ibindi biganiro by'radio ijwi ya Amerika mugire amahoro n'umugoroba mwiza.